Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki imwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro vyo kuri ino saha ya saa kumi n'imwe n'igice. Ndabahaye ikaze mwese.
Nk'ubu hari nk'abana b'abajene b'abakobwa ba 18 kuva dushitse ngaha mu nkambi nabona nyene ari abana, ariko mw'ino minsi benshi duhura bahetse abandi bana abandi inda imbere bana ari hatari, urumva ni danje kabisa.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'impunzi imahama mu Rwanda. Barajwe ishinga n'uburyo abana b'abakobwa bariko baravyara ku bwinshi mu buzima butoroshe basanzwe babayemwo muri iyo nkambi. Ni mu kanya gato. Kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi n'aya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini. Mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
mwaramutse mwebwe mwese muduteze amatwi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Sudani y'umumanuko, aho umuvugizi wa Riek Machar asanzwe atavuga rumwe na leta yasavye amakungu kutemera no kudashigikira igenwa rya Taban Dengai aheruka kugenwa ngo asubire Riek Machar mu mabanga yiwe. Hitezwe ko Taban Dengai aheruka kugenwa ngo asubire Riek Machar azoja ku biro bikuru vy'ishirahamwe mpuzamakungoni aho azoba agiye gusigura ibiriko birahinduka ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Dak, umuvugizi wa Riek Machar, avuga ko ONU itategerezwa kumwakira kuko atemewe n'amategeko. Mu ndwi iheze, Riek Machar yaratangaje ko abanywanyi biwe biteguye gutera gushika ku gisagara ca Juba biturutse ko President Salva Kiir n'abasirikare ba leta batera abanywanyi biwe. Abanywanyi ba President Salva Kiir bakavuga ko bagatera ivyatsi ivyo Machar yatangaje, bakavuga ko ari ahariko ahamagarira iyindi ngwano izoheza igasubiza igihugu mu ntambara y'urutavanako. Abantu bashika kuri 13 bapfuye, harimwo indwi bamubagize ico gitero kuri w'Imana ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Umushikiranganji w'umutekano muri Somalia, Abdirizak Omar Mohamed, yabwiye Ijwi rya Amerika ko ico gitero cari kigamije kunyubakwa inkuru y'ibiro bijejwe amatohoza y'ivyaha. Omar avuga ko abakamikazi babiri batumbereye irembo bari n'umuvuduko munini, abandi batanu babakurikira inyuma bafise ibigwanisho bikomeye bagerageza kwinjira muri iyo nyubakwa. Abantu bagera kuri 10 nibo bakomeretse mu bahitanywe n'ico gitero, harimwo umusirikare umwe wa leta n'abanyagihugu batanu. Umugwi Al-Shabab ukaba wamaze kwemanga ico gitero. Abategetsi ba Iraq bavuga ko hari abagwanyi bagize ibitero bibiri ahasanzwe hari inyubakwa z'umuyagankuba mu buraruko bwa Iraq. Ico gitero cyahitanye abantu batanu. Ivyo bitero uko ari bibiri byabaye kuri uyu wa Mungu, kuri uyu w'Imana, mu karere gasanzwe gacumbitswemo n'abakurde hagati mu gisagara cya Kirkuk. Abategetsi aho muri Iraq bavuga ko igitero cya mbere cyabereye ku birometero 15 mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cya Kirkuk, aho abantu bitwaje ibigwanisho bishe abakozi bane hari ahari inyubakwa z'umuyagankuba, bongera baturitse ibibombe kuri izo nyubakwa. Igitero cya kabiri cyabereye hafi y'ahari inyubakwa irimo amazutu, cyakozwe n'abagwanyi bambaye impuzu ziteze ko amabombe. Icyo gitero cyahitanye umukozi umwe, gikomeretsa abandi bantu batandatu. Abo bagwanyi bakaba baturiye ahatari hato. Abagwanyi bane nibo bapfuye, akaba atawuzi nimba bishwe n'amabombe bari bambaye canke barashwe n'abajejwe n'umutekano. Abayisilamu barenga ijana bifatikanije mu gisabisho n'abakristu bakukira idini rya Katolika bagera ku 2000 kuri uyu w'Imana mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubutaliyano. Ni mu ntumbero yo kugira urunani inyuma y'aho umugwanyi wo mu bwoko bw'abajihadiste yishe bunyamaswa umupadiri w'umukatolika. Ku izina ry'abakristu bose, Musenyeri Dominique Lebrun yashimiye abayisilamu bari ngaho, avuga ko kuba baje kwifatikanya nabo byerekanye ko batemera ubwicanyi no gutoteza abandi bavyitirira Imana. Mu bari muri ico gisabisho harimwo abihebeye imana bari bagizwe imbohe n'abishe padiri Jack Hamel bakaba baciye baja kugwana munda n'abayisilamu bari ngaho umuyisilamu mukuru mu bumanuko bw'Ufaransa yari yatwaye umugwi w'abayisilamu mu gisabisho cabereye mu gisagara ca Nice aho umugabo w'umuyisilamu aheruka kuganagurira abantu bashika kuri 84 agakomeretsa abandi amajana 35 harimo n'abayisilamu ukwifatikanya mu gisabisho nkuko kwabereye kandi mu bisagara bitari bike by'Ufaransa n'Ubutaliyano muri uyo mwanya abacamanza bo mu gisagara ca Paris mu Faransa bakaba bavuze ko basavye ko umwe muri bene wabo nabo bicanyi yo kwagirirwa n'icaha cyo kuba ahurikiye mu ishyirahamwe ry'abiyahuzi kubera ko yarazi neza iby'ubwo bwicanyi umugwi w'abantu bashika kuri 200 bitwaje ibigwanisho bishikanye ku kirindiro cy'abapolisi ku mugwa mukuru wa Armani muri Yerevan ni nyuma yaho hari haheze indwi zibiri ni hari ntureka zahitanye abapolisi babiri barapfa zongera zikomeretsa abatari bake ukutumvikana ngaho muri Armani kwatumye haba uruhagarara ku mugwa mukuru abantu 2000 bakaba bari basigaye bagira imyiyerekano bari kumwe nabo bitwaje ibigwanisho
urakoze Rosine ku makuru udushikirije uratuguma hafi zo kuduha incamake yayo mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri nosaha amakuru yo mu biyaga binini abana bashika kuri 52 baravuka burindwi mu ikambi y'impunzi y'abarundi imahama mu Rwanda abatari bake muri bo bavyagwa n'abana bakiri bato abavyeyi bavuga ko abana babigeme bahendeshwa maronko kubera ubuzima bubi bafise muri iyo kambi abarongoye ikambi nabo bakavuga ko ari kubera hagwiriyemo abakiri bato benshi inkuru ya Tabita Mukamusoni
bamwe mu gwaruka twayazi basigura impamvu y'iki kibazo
nk'ubu hari nk'abana b'abajene b'abakobwa ba 18 kuva dushise ngaha mu nkambi nabona nyene n'abana ariko mwino minsi beshi duhura bahetsa abandi bana abandi nda imbere bana ari hatari urumva ni danje kabisa
hariho nk'ubwo nabutonya usanga bwa 12 ans bwo muri 3e 4e usanga bwa twaya mada ahanini n'ubuzima babayeho kuko benshi arege nk'umuntu usanga bayarizanye avuga ati je kuronka inkwi birangoye kuko nyene inkuzo nga vraiment mahama ziragoye cyane kuko usanga bagiye muri ubwo bushurashuzi ariyo nayo bemera kuryamana n'abakora n'abajya bacunga amashamba kagenda bakaryamana n'amashamba kandi tere bayo ngombwa akora nyene kuri ukuntu bateka bavuga ati je ntabikoze nyene byishwa n'inzara
abo ari abana bibana cyangwa abana n'ababyeyi
hari n'abana n'ababyeyi bigira uko bibaho nyene kuko yari ababyeyi ngo abashyize mu nkambi barabura ubuzi baragira nte numva n'abandi barongorwa ku nguvu bivanye n'icyo umuntu aha ababyeyi biyo kavuga ati ge utagiye kuri urya jewe ntungarukire ntugire ibintu nk'ibyo ari n'abaganda mu kabazi bakidandaza ku majana 200 gusa 200 francs atarenze ganda kugura mandaza biro kabuhegeje nyene ubuzi bwa kabwo na Burundi kuri amafaranga majana 200
n'umwe nk'ugwaruka mu murahanurana cyane
barahanurana nyene baragerageza za kupfuga ariko arabashobora kubirenga ko bakavuga ngo utagiye kurondera ngo ntuvuga ntiworaruriye kandi ukumva nawe ukuntu ubayeho urumva nawe ntushobora kubyihangana
none abahungu nabo ko badashobora kuja kuryamana n'abandi bahungu bice bigenda gute
abahungu nabo nyene bari banye ndumva nabo bari sumamwo cyangwa ugasanga umuhungu yironke nk'umuntu hanze nyene ashobora kumuha amahera uvuga ati je vraiment dukundanye
umukobwa
yari abakobwa nyine usanga bashimye nk'abarundi nk'umutipe nyine aba ngaha mu nkambi akavuga ati n'umutipe naka agaca nyine abona ati je kwa mama hera reka ndamukunduka akabyemeye akemera
n'abahungu rero baridandaza
none nuko nyine se davi n'ubuzima
ababyeyi bo babona ko ugwaruka ruhendeshwa utuntu bigatuma gwiyahura kandi nabo nyine ntibabona umuti w'iki kibazo
nivyo nyine bakoma bavyara ngorane z'ubukene none nk'igarama riheze araheza akajyana nyine guhiga ukuntu yoronka icararira none n'abantu bubatse igarama riduheranye turabona abantu ntibangana hano ukoresha kugurana kandi ubifashe n'ubundi ucusubiza wa wundi wabiguranye urumva uguma muri ndagurana ukwezi ntikwigera guhera ugifise bya bindi utegekeranirira
abo bana none bavyara kuri bande ko none mwese muri impunzi kandi mudafite amafaranga abo uwo wundi aza kumuha amahera yakora he
umuhungu sica kumwe n'umukobwa umuhungu aramenya ati ndagenda aha ndakora akabarama n'amajana 200 umukobwa umaze kumuhendesha yo fondo tashaka mavuta ashaka ibyo bashaka nta kindi babihe
tanura abana ko bakwihangana bakareka kuzabariya ndareka uje imana wasangira bikoze turatashi wacu abasigaye mu Burundi bakabona ko tuje twiyubasha
kwihangana ni umuti wonyine udashoboye kwihangana nawe bagenzi be bamusaba kwikingira
Jeshi no bahanura bwihangana iyo bananiye naho base ntibagende uko nyene kuko nyene bambaye muri bibiri nyene birabagora base fuma ukoresha prudence
ne aba bahungu yaguhaye amahera bumva bamubwira ngo ukoresha gafuka kera
eh none atabishaka urumva cabire uko ni wabashaka kwikura umusonga cabireka nawe uri umukobwa nawe zubgewe umubwira ati urumva je nibwo ampa amahera yawo sinaguza ubuzima bwanje bw'imyaka yose genda rendera abantu kamera basuka biheba ntora ari nzera ribe ngo hamucupfa nejo pfuro nakandi
ati yambwira ngo kugaraho mwaragwaye
twaje turi bagwaye ama desa uboni ni mil combien mi desa personne urumva ko isida bayikwenganye
bacumugani ngo izija guhona zihera mu ruhongore nuko uvuga rero rihereye muri twebwe abajene nta Burundi bwejo nta vision tubona ego vraiment nimba byanse ko bifata nibakoresha dukingirizo kuko dutegure kazoza kacu ejo ni heza bifashe ejo ni heza tuzoronka ubuzima ubuhungiro sisezerano tuzobuvamo dutahi wacu
urongo ikambi y'impunzi ya mahama kugwego gushikiranganje bw'impunzi ni za midima ngoga arzaki avuga ko igitigiri cha 52 kigenda gihindagurika
kuvuka kwa abana kose muribaza iyi nkambi ni nkambi nini inkambi irimo abaturage barenga 50 ntako nta bantu batavuka ko hatu yabagabo bagatura n'abagore inkambi yizwe n'abantu ahanini n'urubyiruko abakuru si benshi cyane nk'abakiri batoya barubaka barashingiranwa kuvuka rero baravuka ibisanzwe ariko navuga ngo 52 ni muri biravariye bishobora kuba 50 nko bishobora kuba 30 nko bishobora kuba 20 nta kigereranyo navuga ngo cyifatizo gihari ariko hari igihe cyo koko bashobora kugera kuri 50
ikirehe mu ikambi ya mahama Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi muri komine ya Mishiha intara ya Cankuzo imiryango 70% yari yarahungiye muri Tanzania. Iramaze guhunguka abo bahungutse bavuga ko batashoboye kwihanganira ubuzima bubi bari babayemo mu nkambi y'impunzi muri Tanzania bahitamwo gutaha iyo miryango imenyesha ko yakiriwe neza mu babanyi n'abajejwe intwaro kuko bavuga ko banabafashije gusuzuma n'amatongo bari barasize abajejwe intwaro basaba ko nabandi basigaye botahuka kuko muri komine Mishiha atabibazo by'umutekano bihari inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana
Nkunzimana Omar umwe mu bahungutse ava mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania avuga ko yahungutse aturutse ikambi kubera imibereho yo mu ikambi yari yamunaniye
yego mperuka kuva mu muri Tanzania ahantu mutwara duhoze mu kambi ya Nyarugusu turavaho tuja mu nkambi ya Mutenderi aho re Mutenderi nabonye ubuzima bwaho menga bugenda nabi ca ndivira nditahira kuko numvishije agace mperereye mu ukara amahoro atangorana
ushitse nta kibazo wagize bakwakiriye gute
je maze gushika baranyakiriye ababanye turagwana mu nda ntangorane nta nakimwe bigeze bangira abajeje intwaro naragenda biyanzuza ko ndababwira yuko mpungutse bagiye ati karibu ntangorane barananandabisha n'ivyanje mu n'ivyanje birakwiye ntangorane kwere
ntiranyibagira Enoki nawe nyene yari mu nkambi y'Induta ibijanye n'ibifungurwa bayimpunzi ntiyabishoboye kandi vyamari bya bindi
amutumba amavuko naha mu rutsindo kabaro navukiye kabaro nakuriye hamaro byarashitse Tragi, Tarabukun Pokin, Tragin, Mhambi, Yarugusu. Yarugusu wrote to Amazakashamko, which me quitter his very Chaturaguma, Gerakuta Kimming Grinchen as a Kambi, which I told him attended. Not to be rad, the Trava Kunpo, Kojakuza, Mharao, what the very Zama, Mazakuiro, Mugawagatana to take at the tie.
Mbega muri make mwari mubayeho gute mu kambi
mu nkambe kuntu twari tubayeho bategaziga nyagazi ifu y'ibigori nubwishaza namakoto ariko gusa beshi nkubwishaza ntibuborohera bacha barashobora kugwara nk'ingwara zo guharisha nico gituma twafashe n'umugambi wo kuca twivirayo nta buzima bwiza twabonyeyo n'ukuri tucyambuka twara mwicyo joro nyine twamuka twatelefonye umugenzi tiraba ukuntu ngoza kudutegera byarashitse aradushikira aradutegera tugeze ijya ku masango imbonera kure ziraduhagarika turahagarara zituvuga ati nta kuntu mwo kwinjira ngaha kose yohana atavyamenya aca dusubiza mu batatu twa makosiyo niwe mutware wacu nawe ni baramutelefona carahashika aba atubaza ukuntu byakenze turabishyura batwakirana neza niho baje atavuga ati sinjohera ngaho aratefuna n'abakuru bamusante bashavuga ati twasange tugahumo kuri OBR cha turamanuka kuri OBR buramatari na documentation na musante niho badusanze babona kwakira neza nta ngorane gushika no kwinosaha nta ngorane turi gaduhura nazo kuba dushiketse ngaha Burundi.
Beatrice Nahayo uwundi yahungutse agereranya ikambi y'impunzi n'agashu.
Imfungurwa zaho ku bantu benshi zarabananiye na jewe zarananiye nyine cyo gituma mvuyeyo kandi umuntu ameze nk'uri mu gasho ntatembera n'inzu tubamo si nziza.
Wari uri mu kambi ya
Nduta.
Bizimana Anakle musitanteri wa komine Mishiha aremeza ko hari imiryango yari yahunze kubera ubwoba bw'ivyo ariko biraba mu gihugu. Musitanteri Bizimana avuga ko naho hari abahunze muri komine arongoye hari amahoro n'ukubana mu butandukane bw'abahaba.
Muri make mu ntango igihe hasa n'ahari ingorane mu gihugu mu mwaka uheze 2015 hariho imiryango imwe yameze nk'ishacoba kuko ntangorane vy'ukuri yibonekeje kuko muri komine Mishiha mu butandukane bw'abanyagihugu baho nta numwe yigazagirira n'abuwundi bivuye washaka ko butarukane bw'imigambwe amadini ya mamuko na cyane cyane nsubire ndibuse yuko komine Mishiha arimo makomine irimo abantu bava mu ntara zose mbere ngira washaka makomine yose y'Uburundi ashobora kuba aserukiwe ivyo rero budasa bwacu abanyamishiha bwaradutumye dushobora kuba rajya twubaka ikomine yacu n'icyo gicumba rero nabo byaje arashitse bakagenda bwa bwoba bwawo twobamenyesha ko twari dufise imiryango ishika 157 yagiye muri ubwo buryo mu gihugu kibanje cha Tanzania ariko gushika uyu munsi imiryango ishika 60 yamaze kugaruka ngaha muri komini wacu tugira ko twobamenyesha nuko mu ngorane badushikiriza iyo bashitse batubwira yuko muri Tanzania babayeho nabi ari nacyo gituma bahitamwe kuza batorotse kuko ntibabarekura mu makambi y'impunzi ntibabarekura ngo bashobore kuza kubwisanzure ariko turaronka mbere n'ubutumwa bwa bamwe bamwe basaba yuko twobasabira kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Abo bose bahunguka bavuga ko mu guhunguka baca mu nzira zitazwi n'amategeko kuko haba hase canke leta ya Tanzania batabemerera guhunguka. Imishiya mu ntara ya Cankuzo, Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho n'umwanya tubashikiriza makuru ya sport n'imikino, reka tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikirize amakuru ya sport n'imikino.
Hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil hatangire imikino olympique y'umwaka 2016. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho imyiteguro y'abakinnyi bazaseruka ku ruhande rw'u Rwanda. Tugeze mu mukino wo koga aho u Rwanda ruzahagararirwa n'abakinnyi babiri. Johanna Umurungi azasiganwa muri metero 100 mu cyiciro cyo koga bita butterfly, naho Erwa Imaniraguha akazarushanwa koga ahareshya na metero 50 bakunze kwita freestyle. Aba bakinnyi uko ari babiri ngo biteguye neza nk'uko Eliya Manirarora uyoboye intumwa z'u Rwanda yabitangarije Ijwi rya Amerika mbere y'uko yerekeza i Rio de Janeiro.
Swimming twabonye invitation yangwa se wikaz zidatangwa na komisiyo tripartite wonda abandi kunyabona invitasozi akorwa abwa manama y'ibigo bitatu ako swimming yo kubera ukuntu iteye irabyipangira twemeje ko federation internationale kora na federation ya hano bareba kuri kubihe bya bari ya athlete bari batanze abantu hafi bane ariko bara niwe bemeje umurongi Joana afite imyaka 20 Erwa Imaniraguha aba bose twarabafashije aba bose turavugana umunsi ku munsi nge nawe na federation ndetse n'abatoza babo ku buryo tumenye ibyo bakoze buri munsi.
Iriya manera rora kandi aratubwira amwe mu matariki imikino Rwanda ruzaserukamo izaberaho.
Marathon tariki 21 y'abagabo niyo ya nyuma, marathon kenshi ya mu mikino ya nyuma niyo closing. Muri closing ceremony marathon iba yabaye, marathon y'abadamu za ku itariki 14 10,000 ku badamu, ubwo turi kuvuga Salome itariki 12, mountain bike 21, cycling road tariki 5, cycling time trial za ku itariki 10, freestyle men za ku itariki 11.
Nyuma y'imikino olympique muri uyu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil hazahita hatangira imikino paralympique ihuza abakinnyi bafite ubumuga. U Rwanda na none ruzaba ruhagarariwe. Eric Karasira uzabuyoboye intumwa z'u Rwanda aratubwira uko imyiteguro imeze ndetse n'ibikubiye mu kirangaminsi cy'imikino paralympique.
Ekipe y'u Rwanda nk'uko ubushyize nari nabibabwiye ko twateguraga camp yo kujya muri Brazil, twakorera muri Brazil. Ekipe yacu yagera Brazil tariki 31 kwezi kwa 8, kuko ni nabwo izahita yinjira muri Paralympic Village. Naho ubundi bwiyo tugezeyo mbere nitwe twitunga mu buzima bwose, ariko ku itariki 31 izaba ari opening, dushobora kwinjira bakadufata nk'uko bisanzwe nk'abandi bose. Tariki 7 niho opening ceremony bya birori biba bikomeye bakora, amadelegasiyo yose yagiye mu mikino Paralympic. Itariki 9 ni ikomeye ngira ngo ikipe yacu izaba iri mu kibuga ya sitting volleyball. Izo date muzazimenya niho izatangirayo, niho sitting volleyball muri rusange izatangira, haba ku bagore haba ku bagabo. Itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2016. Indi mikino athletics niba nibuka neza izatangira kuri 13. Closing ceremony izaba kuri 18 z'ukwezi kwa 9, hanyuma delegation yacu iveyo ku itariki 20.
Tugarutse ku mikino olympique, twayibutsa ko u Rwanda ruzahagararwa n'abakinnyi 7, babiri baziruka nka muri marathon. Abo ni Ambroise Uwiragiye na Claudette Mukasakindi. Muri metero 10,000 hazaseruka Salome Nyirarukundo. Mu mukino wo gusiganwa ku magare hari Adrien Niyonshuti na Byukusenge Nathani. Abazasiganwa mu mukino wo koga ni Johanna Umurungi na Eloi Imaniraguha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro vyinshi ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igitegwa citwa shi ni igitegwa gisanzwe gifungurwa muri Ghana. Muri iki gihe gikoreshwa mu buryo butandukanye. Ubucuruzi bwiyongeye mu bivuye muri ico giterwa bugirira akamaro ubutunzi bw'ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika, bukaba bwatumye amasezerano y'imyaka 5 y'agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari ategwa ku igikumu iAccra ku mugwa mukuru wa Ghana, hagati y'urunani rw'abimbura igitegwa ca shi mu makungu mu mfunyapfunyo GSA n'ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID. Ayo masezerano ajejwe guteza imbere ico gitegwa ku isi no kongereza umwimbu waco mu buryo burama mu karere ka Afrika. Igisata c'ico giterwa ca shi kiriko gituma amasosiyete, amaleta n'abatanga imfashanyo bashira uburyo bwabo mu gutuma umwimbu w'ico giterwa ubandanya, kandi ico giterwa kigirira akamara abapfasoni bagera ku miliyoni 16. Ivyo bitangazwa na Mumuni Konate ayoboye urunani rw'ico giterwa mu makungu GSA. Amenyesha ko icuko gukorera hamwe bishaka gushika ko ari ugufasha abapfasoni bimbura n'abahingura ico giterwa kwishira mu makoperative, kuronka ibikoresho no gukarisha ubwenge hamwe no gukora inyungu z'amafaranga mu igurishwa ry'igiterwa cya shi. Umugambi wo kwishyira hamwe kw'abapfasoni bizotuma bahingura icyo giterwa kurushiriza, bongereza akanovera kacu kandi bakingira icyo giterwa. Mu ikoraniro rya maribuka umwaka utashye ry'urunani rw'abimbura igiterwa cya shi ku isi GSA ku mugwa mukuru wa Ghana Accra, umuyobozi w'ibiro USAID mu karere ko muri Afrika yo mu burengero Alex Deprez yatangaje ko bazi neza akamaro ko kongereza ubudandaji bw'igiterwa cya shi ku banyagihugu baba hagati mu gihugu mu karere ko muri Afrika. Ugukorera hamwe bizotuma ibiro USAID bitanga miliyoni 6,500,000 z'amadolari, mu gihe abikorera ku giti cyabo bazotanga amafaranga nk'ayo nyene, bizotuma imirimo yerekeye igiterwa cya shi ibandanya ku buryo burama mu bihugu vya Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Mali na Nigeria. Iyo mirimo irimo imigambi y'ubushakashatsi jejwe kongereza uburyo bwo gutera ibitegwa vya shi, kubikingira, kubivomera, kugira amakoraniro n'amahayanishwa muri Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, hamwe no kongereza inyungu z'amafaranga va muri ico gitegwa ibice 50% no kumenyereza abafaso n'ibihumbi 137 bimbura n'abahingura igitegwa cashi hamwe n'iyindi migambi y'ukwagura amasoko y'ico gitegwa mu makungu runani rw'abimbura igitegwa cashi ku isi GSA ariko baja imbere y'abandi mutwigoro tw'ukwagura amasoko y'ico gitegwa no gutuma ubuzima bw'abafaso nibo hagati mu gihugu bisununura hamwe n'imiryango yabo. Umuyobozi w'ibiro USAID mu karere ko muri Afrika mu burengero Alex Deprez avuga ko bishimiye gukorana n'urunani GSA muri utwo twigoro.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko dusoze ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Hozine Munezero agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hozine,
mu makuru twabwiye ko muri Sudani y'ubumanuko umuvugizi wa Riek Machar asanzwe atavuga rumwe na leta yasabye amakungu kutemera no kudashyigikira igenwa rya Taban Deng Gai aheruka kugenwa ngo asubire Riek Machar mu mabanga yiwe. Mu ndwi iheze Riek Machar yaratangaje ko abanywanyi biwe biteguye gutera gushika mu gisagara cya Juba biturutse ko President Salva Kiir n'abasirikare ba leta batera abanywanyi biwe, abanywanyi ba President Salva Kiir bagatera ibyatsi. Ibyo Machar yatangaje bakavuga ko ari kahamagarira iyindi ngwano izoheza igasubiza igihugu mu ntambara y'urutavanako. Abantu bashika kuri 13 bapfuye harimo indwi mu bagize ico gitero kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Umushikiranganji w'umutekano muri Somalia Abdirizak Omar Mohamed yabwiye ijwi rya Amerika ko ico gitero cari kigamije kunyubakwa inkuru y'ibiro byejwe amatohoza y'ivyaha. Abategetsi ba Iraq bavuga ko hari abagwanyi bagize ibitero bibiri ahadasanzwe hari inyubakwa z'umuyaga nkuba mu buraruko bwa Iraq. Icyo gitero cyahitanye abantu 5, ibyo bitero uko ari bibiri byabaye kuri uyu w'Imana mu karere gasanzwe gacumitswemo abakurde hagati mu gisagara cha Kirkuk. Abagwanyi 4 muri abo bagize icyo gitero bakaba bapfuye, akaba atawuzi nimba bishwe n'amabombe bari bambaye canke barashwe n'abajejwe umutekano. Abayisilamu barenga 100 bifatikanije mu gisabisho n'abakristu bakukira idini rya Katolika bagera ku 2000 kuri uyu w'Imana mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubutaliyano. Ni mu ntumbero yo kugira urunani inyuma yaho umugwanyi wo mu bwoko bw'abajihadiste yishe bunyamaswa umupadiri w'umukatolika. Ku izina ry'abakristu bose, Musenyeri Dominique Robran yashimiye abayisilamu bari ngaho, avuga ko kuba baje kwifatikanya nabo byerekanye ko batemera ubwicanyi no gutoteza abandi babyitirira Imana. Umugwi w'abantu bashika kuri 20 bitwaje ibigwanisho bishikanye ku kiririndiro cy'abapolisi ku mugwa mukuru wa Armani muri Yerevan ni nyuma yaho hari haheze indwi zibiri hari ntureka zahitanye abapolisi 2 barapfa zongera zikomeretsa abatari bake. Ukutumvikana ngaho muri Armani kwatanguye haba uruhagarara ku mugwa mukuru, abantu 2000 akaba bari basigaye bagira imyerekano bari kumwe nabo bitwaje ibigwanisho. Umurongozi wabo batavuga rumwe na leta yabwiye abamenyeshamakuru ko bahisemo guhagarika ugo ruhagarara inyuma ya igipolisi cinjije imiduga irimo ibigwanisho kubarasa.
Aho ni naho duheje ibiganiro byacu byo kuri no saha. Nshuti mwese mukunda radijwi rya Amerika, mwakoze kudutega amatwi. Tubone yakandikanye ko gushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye cyane na Fatuma Kalalari Masi yegeranije ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, Imana ibaheze agire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.